narinzi yuko wewe uhindutse, sinarinzi yuko umemukiye. Vyatanguye buhoro buhoro turi kumwe, ukaguma wishavuza niwashaka kumakea uko nabishaka. Wamengo nituvyumva kumwe, ariko zama nibuka ibiyago vyiza twagiranye. Nubwo wampindutse nzoguhoza ku mutima. I'm here for you, nzigama for you, bura mahoro for you, mu mutima for you. I'm here for you, just I'm here for you. Sababu yako wewe ko wansize, none je wangiye kubuwane. Ko wahisemo kuneri bikomere ku mutima. Ko wansize, none je wangiye kubuwane. Ko wahisemo kuneri bikomere ku mutima. Simenye yukulimo kumprofita, yeah. Nako nako ze kugiru himbago, nacho nagize kugiru neze. Ariko vyose wabi kuije n'ubusa. Ubundaria, yeah. Naburi kimoza, yeah. Mahura nishimie bari wewezo mjarira vanda. I'm here for you, nzigama for you, mahoro for you, mumutima for you. I'm here for you, nzigama for you. Sababu yako wewe ko wansize, none je wangiye kuwa.